Inshuti z'ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tugiye mu kiganiro muri Isanga, ubu muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Turaganira nk'uko nabibwiraga mu kanya, turaganira ku byerekeye u Burundi, turavuga ku ruzinduko rwa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu gihugu cy'u Burundi, aho ahuza Abarundi kugira ngo igihugu kisubire kubona amahoro n'amatora azagende neza. Kuri telefoni dufite umuntu wifuje ko tumuha ijambo, Desire Minani. Nkaba mbonye mboni hakanye ko gushimira n'abandi mwese mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika, mukomeza kuduha ibitekerezo byanyu, mutanga umusanzu kuri radio yanyu. Mbashimiye rero kuba mukomeza gukurikira ibyo biganiro no gutanga ibitekerezo. Abandi namwe mwifuza ko twabaha ijambo, muzatubwire. Telefoni zirahari, radio ni yanyu. Numve noneho niba Minani Desire anyumva.
Yego, ndabumva cyane.
Ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika, mwiriwe neza.
Mwiriwe, murakoze cyane ku mikazi.
Nagira ngo ngushimire by'umwihariko rero kuba wasabye ijambo, kwifuza ko twaganira ku byerekeye ibibera mu Burundi, cyane cyane ku ruzinduko rwa Perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Ariko mbere yo gutangira, nagira ngo ubanze wibwire abatwumva bamenye uwo barimo kuganira nawe muri aka kanya.
Yego, murakoze. Je, nitwa Desire Minani, nk'uko murabivuze nkaba ndi mu gisagara cya Bujumbura. Kankaba mbere ndi no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Aha, ntabwo muri mu mugambwe mu rwego rw'ubuyobozi, muri umwe mu banyamuryango b'uwo mugambwe.
Yego, jewe ndi umwe nk'isinzi ry'abagumya banga, kuko murazi ko n'umugambwe usanzwe urimwo abanywanyi batari bake. Rero jewe ndi muri abo benshi bahisemo ibyiyumviro bya CNDD-FDD.
Mu kanya turaza kuba turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya, araza kuza muri iki kiganiro mu kanya gatoya. Ubwo nagira ngo rero nk'umwanya Desire, wowe uko ubonaho ibintu bigeze, urebye n'uruzinduko rwa Perezida Yoweri Museveni, urabivugaho iki, ubitekerezaho iki?
Bo, murakoze. Umuntu ariko araraba mu Burundi aho ibintu bigeze, arabona ko igihugu cy'u Burundi cya mbere cyose twagira tumenyese yuko yewe aho ngeze amaso kiratekanye, kuko n'ikimenyamenya n'uwo munyacubahiro Perezida Yoweri Museveni yaje n'indege, yaje n'imiduga ava mu ntara ya Kirundo. Ni kure cyane ku batahazi, araca mu ntara ya Ngozi, araca mu ntara ya Kayanza, araca mu ntara ya Muranga, araca mu ntara ya Bujumbura. Yari mpakasika mu gisagara cya Bujumbura, ariko agenda n'imiduga. Nta hantu na hamwe hariko hararaswa urusasu. Abanyagihugu bari ku ibarabara ariko baratamba, ariko barazina. Abandi nabo bariko barava mu miyamamazo ya politike, kuko uya turiko twitegurira amatora y'umukuru w'igihugu. Rero mu Burundi nta muntu yovuga ngo biracika, igihugu cy'u Burundi kiratekanye. Twebwe turiko twitegurira, cyane cyane jewe nk'umugumyabanga, twebwe turiko twitegurira kugenda matora.
Ubu se nk'abantu babona hari abantu bapfa, uravuga uti igihugu kiratekanye, ariko ku rundi ruhande hari aho dukomeza kumva abantu bapfa mu buryo budasobanutse, hakaboneka imirambo hirya no hino. Icyo cyo mwakivugaho iki, kandi muvuga ko umutekano uhari mu gihugu, abo mwababwira iki babona ibyo byose?
Yego, abo reka tubabwire, kuko umutekano uhari ntibivuga yuko atabibazo biba bihari. Ibyo bibazo rero bihari nibyo inzego za gisirikare n'umutekano zihanganye nacyo, kugira barabe yuko umutekano wogaruka. Aho ni cyane cyane nko muri ya makasi ane ari mu makomini atatu agize gisagara cyose cya Bujumbura, ko murabizi kuko aho bahagize abatanguye kugumukira ngo bariko banka ikindi kirengo cy'umukuru w'igihugu, kandi gisanzwe cyemeje n'ibwirizwa shingiro. Abo rero niho hatangura kuvuka ibibazo, abapolisi batangura guterwa amagrenade, abantu batangura kwicwa unyamaswa. N'abo bantu rero mwumva ariko barapfa mugabo iyo migwi igipolisi iko kiragerageza gukorana n'abenegihugu, gikora n'abagize ubutungane. Kandi turibaza yuko iyo migwi vuba izoyituza, kuko ubwo bwicanyi buboneka muri ayo makaritsiye nyene. Kandi ubwo bwicanyi cyane cyane buza buraba abanyagihugu b'inzira karengane, cyane cyane usanga ari abantu baba bahurikiye mu mugambi CNDD-FDD, ariko ni n'abantu b'inzira karengane. Twebwe umuntu wese apfuye, yaba uwo mu mugambi uri ku butegetsi, yaba uwo mugambo utavuga n'umutegetsi biratuba badago cyane twebwe
nk'abantu. Birumvikana amagara nta kishobora kuyasimbura. Nagira ngo noneho mpe ijambo umwe mu bakurikira dijwi rya Amerika, Reverien uranyumva?
Ndabumva.
Ijambo ni ryawe, nawe ugire icyo utanga nk'igitekerezo cyangwa se inama muri kiganiro.
Inama no tanga cyangwa igitekerezo cyanjye. Halo?
Yenda bumva.
Halo?
Komeza ndakumva.
Ndashaka kubaza ewe Desire Minani yavuze ko ari mu gisagara cya Bujumbura. Je nanjye nkabari ho sanswe mperereye. None nk'uko amasasu mbona yaravuga ijyo myigiro kuva mu masasu atatu kugeza mu masaha ine. Yo twemeza gute none umutekano ayo masasu nta bantu ayica cyanke n'abantu babiyadukije gucyo ntabi na kimwe bihungabaye. Anyishye kuri cyo kibazo mwe ngayo bagize neza.
Ni Desire ubwo ijambo ni ryawe?
Yego namwumvise Reverie ndi mu gisagara cya Bujumbura ntibaze ngo nabandiko ndashikuza. N'ubu nariko ndahatembera hose kandi nahazungurutse nabonye hatekanye. Ayo masasu nayo bari karavuga ni ya migi twababwira iriko iratuzwa. Niba abantu bageze gute bari baratera ubwoba abantu ngo ntibaje gutora, ba bantu bariko batera amagrenade ku bantu, ba bantu birirwa bararasa abapolisi, iyo migwi rero niyo igipolisi kiriko kirasambura. Ayo masasu rero baza barumva saya ariko arita abantu ahubwo ariko aratuza iyo migwi y'inkora bara. Iyo migwi y'abagizi ba nabi birirwa barahekura bene Burundi.
Reverien uranyuzwe? Hari ikindi kibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo ushaka gutanga?
Ndakumva.
Yego.
Halo?
Wumvise igisubizo yaguhaye?
Cyo ibisubizo ampaye sinomoke we neza none iyo migwi biri hehe babayibona cyane n'abantu bataba bataboneka.
Nagusubize Desire?
Yego, ariko aravuga ngo iyo migwi ngo niyitaboneka ngo iyo migwi iraboneka ndibaza yuko uyo muntu ntari mu nzego zigenzwa umutekano najye sindi mu nzego zigenzwa umutekano.
Ntabwo
uwo mugwi yaba iyo migwi abagenzwa umutekano bayibona yaba igendagenda ku murango. Iyo migwi abanyagihugu baba baramaze kuyivugutira umuti, ariko iyo migwi yicunga ijoro ikabona guca igenda iratera amagrenade ku bantu irasaba polisi, ari nacyo gituma rero kubera ko igipolisi gikora ijoro n'umutaga gishobora guhura n'umugwi ubucankuriya, kubera ko uwo mugwi nawo ufite ibigwanisho kugira ngo bawirukane. Murabyumva yuko bategerezwa gukoresha uburyo bwo kubarasa.
Ndumva aho yibazaga nuko wewe wavugaga ko umutekano hari mu gihugu, wakavuga ati jyewe naraye numva n'amasasu.
Yego, twagira twabwire yuko no ngaho i Washington muri musanga byashitse rimwe rimwe abapolisi bakiruka ku bantu cyangwa kuri bajya badandaza urumogi cyangwa bajya bagira iby'amaterabwoba, byose birashika urusoro rukavuga rimwe cyangwa kabira mugabo umuntu yose avuga mu gihugu cyose ngo birayogera. Kuko nawe nyine arabizi Burundi yewe no babwira nti amakaritsi ngahe Bujumbura nayo yari yatanguriyemo nyine iyo migumuko ubaratekanye nka yose mugabo hariho uduce tumwe abageze umutekano bakiriko barakura ingorane zimwe zirimo.
Reka noneho tuongeye dusubire kuri telefone. Adela Nkurunziza uranyumva?
Ndabumva.
Umwanya ni uwawe kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Jembo narifite ikibazo gitoya. Nagomba kumubaza, urabona turiko turaraba abanyepolitike nk'iyo gihe mu Burundi bose baratubwira rero baraduhumuriza bakadutekanya bagirane, ariko nagomba mbaza bafite imigambi igiye kugwaruka nk'iki ari nariko ndagenda muri vile ndiko ndaraba usanga abana barahamutse barahevye kwiga usanga ku biruka bariko baraseka, none umutekano avuga umunyagihugu ashonje n'uwuwe. Kari cyo kibazo cya mbere nashaka kumva izi zo gutangwa kumenyesha icyo baba bafise bategurira urwaruka muri bino mu migambi yabo. Ngira yabanza kamenya tugatoye.
Desire mu
migambi bafise migambi bafise mu migambi yabo icyo baba bategehaniza urwaruka tubona ko turi koroha muri kino gihe ntibiga, ariko babona abantu bapfa base babo babene babo bafashe umugambi kugwaruka.
Desire wamuha igisubizo kuri icyo kibazo cye.
Yego, murakoze nyakwa umenyesha makuru. Nagira ndabamenyesha yuko ubujya kugira ngo umenye ibintu neza biriko birabera mu idini bisaba yuko ugenda mu iyo dini ukabanza ukajamo ukabatizwa ugacika noneho umuyoboke w'iryo dini hanyuma ukamenya ibintu biri ko biraberamo jewe ndi nababwiye ko atamugambwe mvugira mugabo narigishijwe bihagije ijyanye n'akarangamutima k'umugambwe CNDD-FDD imigambi y'ugwaruka ni myinshi cyane rwose
ngemubwire
ngaho ikiganiro cyabaga gitagihera cyose ariko twagira
tumwe
abaga yipfuza kumenya neza imigambi umugambwe CNDD-FDD ufite ugwaruka yuko yogerageza gacanya ragasa akegera abo mu nama nshingiro akinjira mu mugambwe hanyuma azoca amenya n'ibindi byinshi rwose cyane mu byo umugambwe CNDD-FDD ubiki ugwaruka.
Noneho urashaka kumugira umuyoboke w'umugambwe CNDD-FDD ubara akeneye ibisobanuro ashobora kumenya ingamba cyangwa se imigambi iryo shyaka rifitiye urubyiruko atagombye kurijyamo ndibwira ko ari uburenganzira bwo kujya mu ishyaka ashatse.
Yego nico gituma n'ubu turi mu myiyamamazo turiko turigisha abantu n'ubu oni yaba ari ahantu hasi yo mu kinama nagende kuri komine yo mu kinama niho turiko turasigurira iyo migambi tugisigura ku mugaragaro hari abantu benshi cyane rwose baje kumvira iyo migambi. Abo bantu bari kuri zone ya Kinama sabagumye abanga gusa harimo nabonye nibo muri ADC2 harimo n'abashyizwe imigambwe hariho nabihebeye imana ubu rero bariko barumvira iyo migambi ahubwo
ariko
uko cyatumishura akanyasaga n'iyakayo kubyumviriza
nibyo. Ariko Desire Minani, muri make hari ingamba mufitiye urubyiruko ushobora kumubwira ho dukeya? Ntabwo ari ngombwa ko tubivuga zose kubera ko ku mugani wa ikiganiro ntago umwanya waboneka mu kiganiro cy'isaha imwe na 10 isigaye, ariko mubwire mikeya mu migambi cyangwa ingamba mufite ku rubyiruko.
Twebwe arabizi nawe nyene nibaza ko ari akunda kubisoma no ku byambaro cyangwa ibindi tuba twatanze umugambi wa CNDD-FDD tuba watanze. Umugambi wa mbere twebwe duhereza urubyiruko cyangwa ugwaruka ni amahoro n'umutekano. Igihugu kitagiramo amahoro n'umutekano nta mugambi n'umushoboka. Hanyuma umugambi ugira kabiri nyamukuru umugambi wa CNDD-FDD wari warasize imbere wari umugambi wo kwigisha ugwaruka rwose rwa Burundi ari nacyo bituma mwabonye ko amashure yubatse kuva Burundi bwikukira gushika CNDD-FDD gushika ifite ku butegetsi kuva ifikiye ku butegetsi tumaze kuyaguriza n'inshuro nyinshi cyane. Ikindi nacyo wundi mugambi tujya baje twe mu Burundi tumugambi tuti igiza guhona gihera mu ruhongore hariho umugambi mwiza cyane basizeho wo kuvuza abana batarenza imyaka 5. Uwo mugambi ni mwiza cyane aho renda bahaye uturero gusa dutatu dutoya mu bindi n'isanzu dushobora kuvuga.
Reka noneho mbabaza akabazo gatoya, muravuga ko urubyiruko muruhamagarira amahoro ni ikintu cyiza ku urubyiruko rwagira uruhare mu kugarura amahoro mu Burundi n'ahandi hose, ariko nk'abantu babona urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi ari urwo rubyiruko rw'imbonerakure ko hari ibikorwa byagiye bivugwa muri ino minsi bavuga ko ari imbonerakurezi bikora, aho mwabisobanura gute kandi mubahamagarira mubashishikariza amahoro?
Yego nyakuba umenyesha ko ndagira ndakumenyesha ko jewe aha turiko turavuga na jewe ndacyari mu myaka y'imbonerakure. Niyo ndi imbonerakure kandi imbonerakure ni umwana wa CNDD-FDD. Niho hazova indongozi za kino gihugu, niho hazova abantu bazoza gukorera mu ngata aba bakuru bacu bagumya banga bariko barakura kuko bariko baratwereka ingene ibintu by'igihugu bitunganye. Ibyo bintu bariko bavuga ku mbonerakure muze mwumva abantu bose baravuga ngo numvise ngo mbonerakure bavuga ngo zisigwanisho ngo numvise mbonerakure zivuga ngo zifite mugabo. Ibyo bigwanisho ugiye ukabaza umuntu uti mbega we wabonye ndi atakubwira ngo numvise babivuga. Hanyuma twe twagira tubabwire yuko imbonerakure ari umugwi n'umuhari ukomoka kuri CNDD-FDD ufise ibyiyumviro byubaka igihugu. Ikizibaka igihugu gute n'abantu babonye ikintu kitameze neza batabarya akara uwujejwe umutekano mufate nk'ivyara yibibaye umuginga ijya nkoho zaraye zifatiye mu mibuto y'ibijumbu zari zitekeye ijya byafashwe n'imbonerakure batabarya akara abajejwe umutekano batabashyira ku intoke abajejwe umutekano batabahereza ubutungano ubu rero amadosiye ariko arakogwa. Imbonerakure rero ntihagira abantu bazaraducafuza. Imbonerakure n'umugwi wa CNDD-FDD ariko ni nka pepiniyeri y'umugambwe niho haza harava abazokorera mu ngata aba bari ku butegetsi ubu uyu.
Ndagushimiye cyane ubwo ndizera ko Adelaide Nkurunziza yumvise ibisobanuro umuhaye. Noneho kwakubitsa batwumva ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. kuri mikoro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi turaganira ku bibazo by'u Burundi ku cyane cyane ku ruzinduko rwa Yoweri Museveni president wa Uganda muri aka kanya umwe mu bashyitsi nari nabatumiriye harabonetse kuri telefone president ntibantunganya muranyumva
ndabumva neza cyane
ikaze kuri radio ijwi rya Amerika murakoze cyane kuba mufasha aka kanya kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri radio ijwi rya Amerika nagira ngo mwibwire abatwumva barabazi ariko mwakwibwira abatwumva muri make
Jennifer Silvestre ntibantunganya ndumurundi ndiko dagira imyaka 60 muri kino gihe hanyuma nkaba nkurikirana iza politike y'u Burundi ngirongiye kumara nk'imyaka 35 urumva yuko ari ibintu agiye nkurikirana mbere biranatumangira n'amabanga mu gihugu haba kera twaciye umugambi w'adasigana ipona haba umugambi sa wanyafrodebu haba rero no mu nzego z'igihugu aho nabaye mu kiranganje w'imigenderanire wa president Melchioro Ndadaye hanyuma ndaba n'umukuru w'inama nshingamateka hanyuma inyuma ndaba n'umukuru w'igihugu hanyuma kuburero haraheze imyaka irenga 10 ubundi mukenguza amateka kubera iyo mirimo y'umukuru w'igihugu nigeze kurangura
mwaba ariko muri n'umukandida wigenga mu matora president ataha naba nibeshya
ego me nari yandikishije nk'umukandida igenga kuri yitwagira ijambo ijambo umurundi wese agira ijambo ahari hose wari we wese nica akora cyose akagira ijambo mu gihugu ciwe kandi akumvirwa nawe nyine kandi akumviza abandi
biravugwa ko president Yoweri Museveni wa Uganda nk'umuhuza w'abarundi yabonanye n'abantu batandukanye barimo abahoze bayobora Burundi barimo societe civile mwabonanye nawe muri murabo babonanye nawe mwatubwira uko mwakiriye uruzinduko rwe
ubwa mbere ho no kuvuga yuko nyimicubahiro president Museveni yashitse Burundi ejo yaje n'imodoka kuva i Kigali gushika ngahe Bujumbura hanyuma amaze gushika ku mugoroba haratanguye rero inama itangurwa no kumwakira kandi no gushikiriza nawe ingene abona urugendo ibikorwa ajemwo yakiriwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aramushikiriza nk'uko ari umuhuza mu biganiro by'abarundi kuri izi ngorane tumazemo amezi hanyuma nawe inyuma arafata ijambo aradushikiriza icyo no kwita ingingo fatiro zogenga nyine twogenda tubona ibibazo agira ati ndaha muri Afrika yacu na cyane cyane muri kano karere ibyagiye byica no kusanga abantu bagenda bahagariye ku byiyumviro by'utugwitugwi yise mu gifaransa mu cyongereza sectarism hano mu Burundi wacu ngira ngo nibyo twokwita bijya bifatiye ku bwoko abatubwira ati byariboneka icyo kubyatarogeza ati cya kabiri atusanga hari abantu bashaka gukoresha leta nk'uko umengo ni nk'abarose bikamira uko bashaka aho gukoresha leta kugira ngo bakorere abene gihugu bose bishire bizane mbere hanyuma ari n'abafite imitahe iyo yose bashobore kumva kubishe bakizana bagakora imirimo yabo neza ica gatatu yavuze nicerekeye iyi mihari y'ukwaruka usanga rimwe na rimwe ihabwa cyangwa ikoresha ibigwanisho kandi itari mu nzego z'igihugu zijejwe icyo gikorwa no kuvuga n'igisirikare igipolisi n'abandi aravuga ati ibyo rero bishitse usanga ari ibintu babirengeye kuko ubundi abirekuriwe arabo mvuze igisirikare igipolisi n'abandi inyuma mbere harimo ikindi cyumviro jewe nashimye nuko yavuze ati mwe mu Burundi murakunda kuza muravuga gusa ibyo bya politiki mukagwa mu bya politiki kandi mubona igihe aho kigeze cyo gukorera mu mashyirahamwe duhuriyemo turi benshi icyo mu gifaransa bita integration regionale hanyuma kirere tumeze ndashatse kuvuga nyirango zodufasha mu biganiro tuzotangura ejo uyu munsi ejo rero nibwo yaciye yatangura kubonana n'abanyamigwi itari mike abari mu migambwe abari mu mashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politike abaserukira amadini cyangwa amashengero hanyuma numvise bambwira yuko ibyo biganiro bari ngo byapfuye nko mu masaha kumi za moya n'igice bishika mu masaha atanu hanyuma uyu munsi mu gitondo yavuganye n'abaserukira leta inyuma aravugana natwe ubu rero mu kanya gaheze yashikirije ibyiyumviro yagiye yumva hirya no hino hanyuma turaheza twumvikana yuko kuvejo hazoca haba rero ibiganiro hagati ya leta n'iyo yindi migwi navuze bizoba bihagarariwe n'umushikiranganji w'i Uganda w'ikwivuna basi azoba serukira umukuru w'igihugu cy'Uganda hanyuma kandi nawe nyine perezida Museveni yatubwiye yuko babonye ari byankenerwa nawe nyine ashobora kugaruka uko niko no kubwira mu majambo bombaye nkanyo avunaguye ibyo yari amaze iyo minsi ibiri akorera ngaha
none ubu aracyahari cyangwa yatashye
uko twabone jewe yagize iyo nama yuko dushyikirije ashyikeko ari kuvuga yuko ashobora kuba agiye gusubira mu gihugu ciwe mugabo urumva yatwemereye ko aca turungikira mu maguru masha umushikiranganji wiwe w'ikwivuna basi kugira ngo umubere mu kibanza mu guhagarikira ibyo biganiro
hari aho se perezida Museveni yaba yababwiye yabashishikarije nko guhita mukora amatora kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyangwa yaba yavuze ati yigizwe inyuma kugira ngo abone ku mwanya wo kwiyamamaza no kuyategura nk'uko abenshi bakunze kubisaba
icyo yashimikiye ko nuko twoja mu biganiro nk'uko byari byateguwe n'abakuru b'ibihugu muri kano karere bakabishikiriza muri ya nama yabo yo kuwa 31 mu kwezi kwa gatanu bagira bati imbere y'uko muja mu matora kumenya amatariki mubanze muganire hanyuma muzoshike kuzo muzaba mwumvikanye ko n'ubu rero yavuze ati muri ibyo biganiro ntihari ubugenda avuga ngo mbanje kuronga ikivyanse bikunze ati ni ukuganira ati ibizokurikira byose bizova muri ibyo biganiro byanyu
none perezida ntibantunganya mukurikije ibyo perezida Museveni yavuze ibyo yasabye inama yatanze mwebwe ku giti cyanyu nk'umukandida perezida mu bihe biri imbere murabibona gute mwabyakiriye mute
jewe navyakiriye neza kuko n'ubundi ingendo nari nafashe yari guca muri iyo nzira kandi nkayubahiriza yari yaciwe n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko yongera irashimangirwa na ya nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika inyo afrikene na cyane cyane kwa rwego rushinzwe kubahiriza amahoro n'umutekano bavuga bati hari ibibazo mutegerezwa kubaza kwicarira mukaganira kugira ngo mubaze kubica hirya no hino habayeho haboneka inzira muzofata izoheza ikabashikana ku matora meza amatora yovamwo inzego bose bizigiye inzego bose bazokubaha inyuma kandi inzego nazo nyene zizoheza zikabubahiriza bose igihugu kikabona rero kubandanya gitera imbere
murakoze radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga twungurana ibitekerezo ku byerekeye Burundi dufite abatumire babiri Minani Desire wo mwishyaka CNDD FDD tukaba dufite Perezida Sylvestre Ntibantunganya yabibwiye yabaye umukuru w'igihugu hakaba yarakoze n'imirimo itandukanye muri leta y'u Burundi hakaba kandi ari n'umwe mu bakandida perezida nagira ngo mpumwanya abakurikira dijwi rya Amerika bifuza kugira igitekerezo batanga cyangwa se ikibazo patience turi kumwe kuri telefone
ego ndabumva
wikaze kuri radijwi rya Amerika urahagana hehe wowe
ndi mukirekura muri mutimbuzi
umwanya no wawe rero
je kubijanye n'ibyo biri n'ikiringo cya gatatu.
Patience, patience, buretse gatoya zimya radio cyangwa uyigeze hirya gatoya irimo urazanamo za echo.
Ndibaza nyine.
Yewe ni byiza.
Kubijanye n'ubwo ruzinduko rwa Yoweri Museveni perezida wa Uganda. Ibyo ni byiza mugabo je nta cyizere nogira gikwiye kukubera ko ndiko ndumviriza nawe nyine wiwe birasa nkaho nawe nyine ari karagomba guhatanira ubundi mwanya ariko nta gusa umuntu arapfa kugira icyizere kuko nta woreka kugira icyizere ibyo umuntu atarumva muga ibyo yashyikirije ndumva umenga byo bari byiza nibyo bakwiye kujya mu biganiro kugira twebwe abanyagihugu baduha amahoro.
Komeza.
Ni byiza cyane yuko bajya mu biganiro kugira twebwe abanyagihugu baduha amahoro. Nta kintu bashobora gukora ko badaciye mu biganiro ngo bavugane ku bijyanye n'icyo kiringo.
Urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe.
Murakoze namwe.
Inosa nawe uranyumva?
Yego ndabumva cyane.
Urahagana he wowe?
Cewe ndi mu Kirundo mu Bugabira.
Ni mu Kirundo byifashe gute se?
Mu Kirundo na mahoro nyene usibye ibintu by'ibihuha by'ibyo by'intambara biriko biravugwa. N'abantu benshi ukunda uriko turiko turabona bameze nk'abigiriwe mu mitima. Mombe kwivyo bintu byavuzwe yuko keshi mu bantu bafashwe barimo besho abanyakirundo cyane cyane mu Bugabira ngira ngo usanga besho bariko baramera nk'abigirirwa bibimvira ati nkeka nanje umwana wanje arimo.
Ubwo noneho tanga inama yawe cyangwa ise igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Jewe nk'inama no tanga cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo nariko ndiyumvira ko cyane cyane abarundi twebwe ubwacu ari tutegeza kwibakira igihugu cacu na cyane cyane mu kuraba hanini inyungu z'igihugu tukareka kuraba ibintu by'amaronko kuko turiko turaraba nk'igihe ibihe bya politiki tugezemwo bije bisambura imitima y'abarundi ari imitima yari yubatse twari dutekanye abahuta batw'abatutsi twashingirana bubakiranira mugubu unye by'ukuri mu Bugabira harabaye ikibazo gushika naho usanga nk'umuntu yubakanye nuwe ugasanga umwaratsaye wundi mu nzu aragiye ugasanga ni ikibazo. Ikindi nacyo nashaka gutanga ko ikiyumviro ibi bintu bari kubaravuga by'ibigwanisho byaba byaratanzwe mu mbonera kure hijya no hino je niyumvira yuko iyi migambwe iri kiratanga bino onyi ari uguhuma amaso amakungu kuko turiko turaraba ugira gutyo kumva ngo ibigwanisho biri kubaratangwa mu mbonera kure ejo ugaca wumva ngo hijya byafatanywe uwo mu mizoro y'abarundi tufatiye nk'ibi byabaye nk'imuyinga mbega ukaraba hijya no hino ugaca usanga no kwiteza utunyoni byinshi ari ibintu biriko birakogwa kugira abahuma amaso amakungu twe twasaba yuko re nk'ibihugu cyangwa amakungu boraba urubanza by'ukuri rucibwa n'abenegihugu abo bariko baravuga ngo ntibaje ku rugamba rwa politike ino bahora baza kwiyamamaza baraje kwiyamamaza nko muri 2005 umuntu akaza ugasanga nta n'abantu ijana arose kwitere uwaca agenda avuga ngo amatora yaribwe mugo ugasanga hariho nk'indi migambwe ishobora kudomena ukabona by'ukuri kifite abanywanyi aho ukabona ati ujya mugambwe koko urashobora kuzotsinda by'ukuri twe twasaba nk'abarundi ayo makungu yirigwa adushigikira duterera nk'abo baje kudufasha mu kutwumvikanisha twasaba yuko nk'igihe cyo mu myiyamamazo bozoza bakaraba umwe wese umunyepolitiki aje kwiyamamaza umutekano wiwe akaraba n'abanywanyi nkumbe abafise ntituzohore tujananya bahururu umuntu aje kwi radio ngo jewe ngo ofise abanywanyi ngo amajwi yanjye yaribwe ngo fatwa nabi kandi ata muntu yamufashe nabi ndatanga akaroro mu minsi ya 8 yaraje kwiyamamaza hano mu Bugabira by'ukuri nta muntu yamuri yicara nawe nyene ubwiwe yo vyivugira cyangwa abantu babibonye bo vyivugira nta bantu bashika amajana 200 yarose hari indi migambwe twashobora kubonera nk'abantu nk'amajana nk'ibihumbi nka 5 cyangwa birenga mugabo turatangazwa n'ukumva bavuga ngo umutekano wabo ntibubahirijwe ngaha mu Bugabira twaratangajwe n'inge n'abantu bitoye bagahunga bahungishijwe n'abanyepolitiki babigishamwo ibintu bitameze neza kandi mu cibitoke habaye intambara tutumvise ko bahonze ino rero umuntu agace yitora agahunga byukora atankomere rimwe atawari ugwarurundi uje mu isoko usanga isoko irimo bose ugiye gusenga usanga abasenga bose bahuriye hamwe mugo tukabona bitora bagahunga ngo bahunga imbonera kure ngo bahunga ngo intera hamwe bagize no kuvuga ikibazo cy'intera mu byukuri turasaba amakunga kugakorere kwabo bantu bari kubarabibugwa nko mu bene gihugu.
Innocent, ndagushimiye cyane kuri iki gitekerezo cyawe. Ubwo reka noneho ubwonge kuri abatumire bacu. Desire Minani, wagira icyo uvuga kuri ibi ngibi uyu munywanyi w'Ijwi rya Amerika avuze atanze ibitekerezo birambuye, ariko hari naho yavuze nk'ibivugwa ku ibirwanisho ngo bitangwa mu mbonera kuri ubwo nagira ngo ugire icyo wabivugaho.
Yego, murakoze. Magira mbanze nkebure gato yuyitwa Reverien, kuko rimwe rimwe iyo itize cyane rwose ibintu bijyanye no gukurikirana ingene ibihugu biba bitunganije, si byiza kuza umuntu yinjira ukundi ibindi bihugu biba bitunganije. Aho nagira mvuge nk'uko yavuze ko Museveni ngo hava atacungo yohindura ngo uko bimeze, ngo kuko ngo abona ngo niwe nyine ngo bimeze nk'uko nyine. Twebwe turi mu Burundi, reka tuvuge ikibazo cy'u Burundi, ariko ikibazo cy'Ubuganda mu ntego twokirekera Abaganda, nibyo nagira mbanze ndamukebure ko gatoyi. Hanyuma nkiri kuri ubu Reverien nyine nagira mvuge ubwa mbere bwo ko nyakubahwa Perezida Yoweri Museveni yaje nk'umufasilitateri, ntiyaje nk'umumediyateri. Aho rero nkaba nagomba kuvuga yuko nawe nyine mu byo yoba yaje gukora ategerezwa kwigenga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'icyitwa kwikukira ku Burundi na suverenite nasiyonali, kuko igihugu cyose cyikukiye naho kiba kiri muri iza integrasiyo regionali, nyakubahwa Perezida Sibantunganya ariko aravuga, ntibisigura yuko iyo integrasiyo regionali kiza kuzimanganya ubwigenge bw'igihugu na suverenite nasiyonali. Ibyo bitegerezwa kugumaho. Hanyuma inosa atanze ibyumviro byiza cyane rwose, aravuze yuko mu Kirundo mu Bugabira haherereye abantu bakiyamamaza, bamwe bakaronka abanywani bake, abandi bakaronka benshi, ko atawabari ibigwara. N'ubu nuko bimeze. Twebwe ibi biganiro ntibyanse twe nk'abene igihugu, tuvuga tuti nibumvikana, ariko ntihagire umuntu aza kwata ijambo twebwe abene igihugu. Ni twebwe twitore, nitwe tutanga ubutegetsi, tukongera tukabwaka uwo tubona atadukoreye neza. Kuri izo nazo z'ibirwanisho mwariko muravuga, sivyo na nizo namaze kubivuga, nta kigwanisho cyahawe mbonera kure, kuko ibirwanisho byafatiwe mu Cibitoke ntibyafatanye mbonera kure, ibirwanisho byarayifatanye bifatiwe mu Yinga ntibyafatanye imbonera kure. Barabivuze bobo, baranabyemereye, baravuga ko ari abo mu runani Amizero y'Abarundi. Ibigwanisho biriko birafatwa ngaha ari mu gisagara cya Bujumbura, ibiriko bifatanwa imbonera kure. Ariko nkatangaruka nkavuga nti umuntu wese abimbonera kure aba ari uwo muri opozisi, afite ikigwanisho atagifitiye uburenganzira nacakwa.
Ubu ntabwo twahamya ibyo iby'izo ntwaro zifatwa naho zifatirwa, ariko icyo mbona ni uko mu biganiro byacu bitaha tuzajya dukomeza kugenda tuganira kuri iki kibazo nyine, uvuzwemo cyangwa se uwumva afite igitekerezo yatanga akagitanga, n'abo mu Mizero y'Abarundi niba hari uteze amatwi muri aka kanya ashobora kugira guhamagara akaduha igitekerezo cye. Buri wese afite ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nagira ngo noneho nk'umwanya Perezida Sylvestre Ntibantunganya, mwumvise ibyo abenshi bavuze abatanga inama n'ibitekerezo kuri ibi bibazo by'u Burundi, uko byakemuka, ibyo babona iwabo, mwebwe murabivugaho iki?
Murakoze cyane, kandi nagira nshimire n'abandi bari muri icyo kiganiro. Nk'uko nyine turiko turahana ijambo, ni byiza ku kibazo cyose ko abantu baza bicara bakaganira bagahana ijambo bakagira ijambo koko. Nagira ngo ntabwo gusigura bwa mbere ku byerekeye Perezida Yoweri Kaguta Museveni, umuhuza mushasha ku kibazo cy'u Burundi. Buriya mu buzima kugira ngo ikintu kigize aho kigushikana, urabanza ukizera. nuhite uvuga ngo ikintu nacyo gishobora kuzana. Perezida Yoweri Kaguta Museveni jenda muzi neza ukugene yagiye afasha igihugu cacu kuva igihe nyine cyubahiro Perezida Melchior Ndadaye yaragandaguwe gushika mbere habe no gushira umukono ku masezerano y'Arusha no kubandanya n'ibindi biganiro. Yarafashije cyane gose, arafasha mu kugurura imitwe abarundi bamwe bamwe atakindi babona ku kigo cy'u Burundi atari iyo mforo yabo gusa bataha batagira utwigoro twa ngombwa kugira ngo babone n'uwundi imfora abafise babone n'uwundi ingorane abafise. Ibi ndashobora kubishigira intahe kandi jewe ndemeza rwose ko byadufashije cyane. Ndamwibuka kandi arongoye Initiative Regionale pour la Paix au Burundi, birafasha. Ndamwibuka kandi n'ingene yabandanije inyuma ya kudeta yo kwa 2025 ukwezi kwindwi mu 1996 abandanya afasha muri izo biganiro. N'ubu rero je ndagira nsaba Abarundi n'abandi bose kumwizigira kandi je nayimubwiye mu majambo atomoye twebwe turizeye gose ko ubutoza umuhuza azogira hadushikanye kubera ibintu bitatu. Icya mbere, arazi Uburundi bwacu. Icya kabiri, yaragiye arakurikirana ibyo twagiye dukora byose kugira turonke amasezerano y'Arusha. Icya gatatu, arafise uburambe nicyo no kwita experience bishobora gutuma hari icyo yofasha Abarundi. Tumwizere rero kandi tumenye yuko koko siwe azotanga inyishu, inyishu izova muri twebwe nitwebwe tuzoyirondera. We gusa akazi kiwe ni kudufasha kugira aho twadutinya tutinyuke. Ntihagire uwutinya gufata ingingo izana amahoro mu gihugu, ntihagire uwutinya gufata ingingo ituma Abarundi twongera kongera kumvikana neza, ntihagire uwutinya gufata ingingo ituma dukinga hakiri kare. Urumva ariko abwi ibirwanisho ndabigaruka ko biva hirya no hino, ntihagire intambara kino gihugu cyacu gisubiramo n'ukuri kose. Icya kabiri novuga kuri Perezida Kaguta Museveni, n'uwo yavuze ngo ntanze ya umediateur, nuko nyine kuri ubu atari muri iyo nama twari turi mwejo, kuko n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yari yaserukiye umukuru w'igihugu nibyo jambo nyine yakoresheje yavuze ko ari mediateur. Jewe rero ijambo ribugiwe ngaho rikabagwa n'umukuru bari nka wa wundi batumye rubure ubukuru akwira hose, nibyo cyangwa ndagendera ko ubu jewe ndamwita mediateur. Icya gatatu nibizerekeye ugwaruka canke inzego z'ugwaruka zegamina imigambwe nagira mbwira ugwaruka rw'Uburundi yuko kubategurira kazoza keza su kubashuhurira mu ntambara canke su kubabwira ngo muzokira mukoresheje ibigwanisho mwitwaje ibigwanisho muza gutera ubwoba bene wanyu musangiye akazoza, musangiye igihugu. Nico gituma ahubwo ari uko abantu bo kwamabumba yuko atabuzo wa makino gihugu kwaho neza abanje gucinyiza abandi, abanje gukumira abandi. Aha naho nyine kandi tuze turavuga ibintu tutarenza urugero. Jewe ndi mubemeza yuko ugwaruka rwose rwibodera kure atari ugwaruka ruri mu nzira mbi. Ni ugwaruka koko nk'uryaya bivuze rwegamiye umugambwe, nk'uko hari n'izindi nzego z'ugwaruka zegamiye iyindi migambwe. Abaporona barafise abajerere, aba FNL barafise ibyo bavidege, abafodebu barafise intakangwa, abandi bo muri MS barafise nabo nyene intego z'ugwaruka. Ibyo ni ibintu bizwi no ku isi nzima, urasanga imigambwe yose ifise ugwaruka. N'umugambwe wa sosiyete mu Faransa ubafise ugwaruka, umugambwe wafise bita ngo Republique mu Bafaransa nyene urasugwaruka. Ibyo ni bisanzwe kandi ntagira ugwaruka rugira isoni muri umugwaruka gwegamye umugambi we noyi
cyangwa mbwa nuko badakora ibya makosa cyangwa se ngo bagire urugomo
ego ikibi gusa niyo hagize abemera rero ko batwara mu zindi nzira ziciye kubiri n'amabwirizwa kuko nta mugambwe uwo ari we wose ufise uburenganzira bwo gukoresha ibigwanyisho mu gihugu nta n'umwe aha rero hari icyo twibukajya n'abamaze bariko baravuga nuko koko hari abavuga yuko hari urwaruka rwibonera kure kuba rwarahawe ibigwadisho narumvise n'umushikiranganji yahora akomeye umugambi sindi DFDD yitwa Moyize Bucumi yarasiguye ingene byagenze biranyibutsa mbere n'ayandi majambo yari yavuzwe nk'uko mu mwaka w'2005 igihe hari bombora muri sindi DFDD rimwe ryatuma bari abari kezo mukunda mbere n'abaraja inyuma bakuba mu mugambi cyangwa bahagarikwa ndivuka yuko ari tudo mukunda ico gihe yavuze yuko ku mitumba yose yo mu Burundi ho bahari ibigwanisho byagiye bitangwa nubu hari inyandiko kandi usanga zishimangirwa ko cyane zishikirizwa mu nzego izi n'izi haba mu bahagarariye agati ya kamuntu ari ngaha mu Burundi canke mbere no mu ishyirwa mu mpuzamakungu ONU cyane cyane ikomisariya y'Nations Unies pour les Droits de l'Homme bavuga yuko hoba hari mu mbonerakure aho bahaye ibigwanisho ibyo rero none kugira ngo nibyaba ari kubabesha bikwice idikihe dogenda gute n'ibya ngingo yafashwe n'ibya nama yabaye kuwa 31 z'ukwezi kwa 5 i Dar es Salaam muri ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko yuko abo bayifise
tubabarire telefone ya president ntibantunganya igomba kuba ariyo icitse reka dukomeze ubwo duha umwanya umwe mu bakurikiye ikiganiro wifuza kugira icyo avuga Isidore bigira imana turi kumwe
uko ndabumva
yego urahagana he
ndi mu Ruyigi
mumeze neza
yego turaha
ufite igitekerezo cyangwa inama cyangwa se ikibazo
na manze mundamukiriza matumizi
yego bwo barakumva Sylvestre ntibantunganya turaza kumugarukaho mukanya minana ariko uri kuri telefone uramwumva ngo arabasuhuje
nagomba sinari guterera kuri ibikitanye n'ibigwanisho ikintu nyamukuru nuko uko igwanisho cyo bacahawe imbonera kure cyane abandi abari bo bose kiringa mukuru n'ukwemeranya yuko muco mu gihugu haba hari igwanisho bitunzwe n'abantu basanzwe batabifitiye uruhusha mugihe hari ibigwanisho bitunzwe n'abantu batabifitiye uruhusha ukuvuga hari inzego zihembwa mu makori y'iwacu arizo zategereza kubikura mu banyagihugu urumva rero abavuga yuko hari igwanisho biri mu gihugu cyababifiswe imbonerakure abafisiso n'abanyagihugu basanzwe abafisiso nabo bitango nabo ngo nabo mumizero nuko bemeranya yuko bihari kandi bifiswe n'abantu batabifitiye uruhusha kandi mu Burundi dufise inzego zihembwa mu makori y'abanyagihugu bateza kubikura batwumvikana kuri icyo ama ikigira kabiri ibi bintu byo kuvuga yuko hatoraguwe ijya nino ibiganisho mu mizero y'abarundi ibaza yuko ibyo batanguye kubivuga aho baboneye amizero y'abarundi abaya ya kabiri kandi mu by'ukuri wari hejuru yari yaramenyeshejwe yuko atitoje ibyo rero urumva yuko kumbure ngira ngo ashobora gutanga ari uburyo kugira ngo batere ubwoba abacane bariya mu matora ko azokurikira ashobora gusubirwamo cyanke ntasubirwemo kugira ngo umuntu acatangagire ubwoba kurumva yuko ari abantu barenga 30 nabangahe bamaze gufatwa nk'aho imuyinga kandi abo urumva ko baca bakura mu mizero barumvise iyo ziza biba rero ntambuga
yego ndikomeza bwo na ningeza ngo warangije
je ntambuga nti ahubwo reka twizere yuko uyo mushinga ntahe Museveni namubonye no munsi ni foto yiwe nabonye ari umushinga ntahumuye hanyuma no muri kano no mu mateka yiwe numvise yuko ari umuntu azivise ku Burundi reka twizere nitwihebure tutarabona iyi bintu biriko biraje
ni byiza urakoze cyane
yego reka ndangize nizeza abarundi yuko mu byukuri aharabagabo ntihagwe bara
urakoze cyane ku barema gatima no gutanga igitekerezo cyawe ko gutanga ingufu kugira ngo abantu bakomeze abarundi bakomeze bagire icyizere cyuko igihugu cyabo kizagaruka mu mahoro hari president Sylvestre Ntibantunganya agarutse ku murongo wa telefone ajya ngo bamenyeshe ko turi kumwe hari kandi na Alexi wifuza kugira icyo avuga ushaka gutanga igitekerezo cyanawe muri kiganiro Alexi uranyumva
ndabumva cyane
ikaze ku ijwi ry'America
ndabumva
umwanya no wawe rero
ego je cyibona ngomba gushikiriza nakoma je kirize kubijyanye n'uwo muhuzi aje mu Burundi cyambere cyo cyo nuko abo bantu bari ko barabonana bagomba kuganira ibazo by'u Burundi twabasaba yuko akabonyabo aze bakamene igihute ingorane zose aho ziri bazivuge harimo umuhuza nawe aje hagati atabereye hanyuma nk'uko bimaze igihe bivugwa bamereho ubyukuri je nuvuga yuko amari kumwe y'abantu bariko baratata bijya bisigura yuko ibazo biba bihari rero nuko tumenyana mu ngano ugasanga barahishanya nibaza yuko abo bantu serikiye baba ni societe civile baba bavuye mu migambwe botomora neza ibyo ariko baraganira kuko je nuvuga ko kijanye n'amatora amatora ala matora yabaye ngo ayo matora uri kurakurikirana nta muco wari urimo nibaze ko n'ubyo baganira icyo gitoje inyuma ikindi muntu yovuga turaje ibyashikirije n'abakuru b'ibihugu bo mu karere ku isomero muri Tanzania ari ikintu kijyanye na leta y'ubumwe leta y'ubumwe rero byumenya n'ikintu kirekire cyagutse dufatiye kuko aba habaye amatora sino bigine kwa matora hanyuma kwa ngashinge leta y'ubumwe amaze kwinjira matora yo rero mvuga nti ahubwo nibaganire bashinge ikirangamizi cy'amatora wese bumvikanye ko gutyo abanyamigambwe bose bashoboka aje kujya kwiyamamaza atawe bari yugwara bose aje mu gihugu hanyuma ubuzotorwa amaze gutunganya matora meza muri ico gihe bakiyamamaza neza bazotorwa abari bo bagira iki bajya mu nzego ikindi nosa nuko nibo kwihuta mu nganiro nkuko bamwe batinze bagira amakenga ngo hari aba vide constitutionnelle nibaze yuko mugabo ariko baraganira nda abaganire no bamwe baganira gutuma babiye umwanya mure muri imbere bakigize matora imbere ku buryo ibyo bazoganira ko bafata umwanya ukwiye baza kwiyamamaza hakajya mu nzego abatowe n'abanyagihugu hanyuma ikindi yego ikindi no zikiriza
yego
ikindi no zikiriza ni mu Kirundo kujya abarundi umuntu wese arafisa aho yegamiye kandi nta kosa yaririmo ya buri mise defite de uri mfode buri mu mizero muri fode bunyakuri n'ukuri yorema akumva kwa hari avise uburenganzira mugabo akamaharanira haranira ukuri hari hose wari ikibazo dusigaye dufise ubu umuntu ke hari abashingana mugabo mashobora kuba muri abantu 10 umuntu yavuga ukuri mwese mukakumva mugabo kumva zitandukanye naho wegamiye bikanwe gushaka gutunganiriza abantu kandi wumvise ingorane bafise naho rero je mfatira mvuga nti abo bagiye mu biganiro babande biyambure umwambaro waho begamiye babande biyumvira abarundi bose neza yabo kugira ngo igihugu cyose gire iki gutera imbere bimbe mu mizingorane Burundi bufise kuko ziko cyane ibintu biko biraza bavuga ivyamoko bavuga ibyibiki ivyo bande birengere tubanze twumve ko turi abarundi zakonderere ineza y'igihugu Burundi bwose n'abene igihugu byatuzoraje igihugu kazudakiriza abanyepolitike tuko tabone kwa diserikyo miganiro nagomba kumbaza kubitubwirira bo serivisi ntibantunganye n'abantu bakiye muri byinshi
cyane bace muri byinshi babonye ibintu gihugu yera ugandu gatonya kutumvikana ukaduka bisagira naho gisambuka n'uro mvuga n'abantu nabo bagabo baganire bya uganira batarenva gura dacisha bamenera inda kugwara cyabihingo cy'umukuru w'igihugu yabo matora yabaye sabonye batabaye mu muco byose biganire kugira ngo azoshobore kugira ikintu gifadika gituma barundi badasubira guhunga badasubira kurara ntibuse n'icyo gitekerezo nari mfite. Murakoze
murakoze cyane Alex rwose kuri iki gitekerezo cyawe. Ni inama zubaka. Reka noneho ubwo mu kanya dusigaranye iminota mike cyane, mu mwanya abatumire bacu mpere kuri Desire Minani, ugire icyo wavuga mu ni nko mu kwanzura kubera ko turi hafi gusoza ikiganiro ukurikije ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Nguhaye ijambo, umwanya ni wawe.
Ego murakoze kandi kunyongera umwanya. Hari uwa twakuye ari mu rugigi yavuze ati ibigwanisho byakwe bose ariko ataheza inovuga ko ari nabi, ariko ntiyahize avuga neza ko yavuze ngo ibyo bintu by'ibigwanisho ngo bavuga ko bifatana ngo abo mu mizero y'abarundi ngo bitanguye kuvugwa ngo aho amizero y'abarundi ngo ibereye ya kabiri. Hano ndashimye ko ubuho batanguye kwemera yuko n'amatora banayitabye bakaba n'aba kabiri, kuko ubwa mbere ho bahora bavuga ngo n'amajwi babagabiye ngo ni nk'inabitse y'amatora yabaye CNDD-FDD kugira ngo kibagire aba kabiri ugira berekane ko abantu bayagiye ngo rero ko batanguye kwemera ko babaye bakabiri. Barakoze cyane. Hanyuma navuze kuvuga ngo ibigwanisho ngo byo bitanguye kuvugwa ngo aho amizero y'abarundi bereye ya kabiri, twagira tumubwire yuko ibyo atari byo namba. Hariho ibindi byinshi cyane byatwe abantu bitagiye biramenyeshwa ku nsamirizi. Hariho rero n'ibibyi arayo bifashwe yafatanywe umuntu asanzwe atwara ugoronani rw'amizero y'abarundi aranabyiyemerera avuga ati yewe ndabyemeye nafashwe mugabo ndasabye leta y'u Burundi barabe ingene bonshira inkoni ngufi bangirira ikigonga kuko nagiye mu byo ntazi. Uwo muntu rero nitwo tatavuga ngo ni nk'inamico bariko baramubwira ko ngo bigiye kuvugwa ngo nukubera ngo amizero y'abarundi ngo yabaye ya kabiri.
Gerageza kwanzura kuko
atari byo. Hanyuma
yego
hariho kubyo kuvuga ati twizere Museveni, ibyo twe twavuze ko tumwizera mugabo ko icyitwa suverenite nationale no kuvuga ubwigenge bw'igihugu atanumwe akorakora yatse yavuga ati abagabo ntiyagubana n'ibyiza cyane. Ariko Alex ahejeje nuko nawe yari kavuga ngo abariko baganira ngo barabe ngo biyambure umutamana w'icyo bari ngo baganire ngo batariko barabeshana. Ibyo ntibishoboka kuko umva biyambuye umutamana w'icyo bari byokunda gute, kandi bazi neza ko bariko baganira bamwe ari abagumya banga abandi ari abo muri sosiyete sivile abandi ari abo mu kibiri, urumva ntibikunda.
Ubwo rero
ikindi nacyo nagira mpereze ko ikindi nagira mpereze ko ni iki yasa nk'uwakerejemo nagira ndababwira abarundi tuze turamenyera kutaza turavuga iyo ngendo yavuze ngo hano ibibazo by'ubwoko ngo ibibazo by'iki mu Burundi nta kibazo cy'ubwoko kigihari, ubwoko bwazanywe nabo bari bagiye Arusha bari bagiye
urakoze
ubu nta kibazo cy'amoko mu Burundi.
Urakoze cyane Desire, reka duhe umwanya noneho Perezida Sylvestre Ntibantunganya nawe yanzure kuri ikiganiro dusigaje amasegonda make.
Ubwa mbere nuko nk'uko abantu babivuze ko twese twemeje kuganira ko atakibazo na kimwe trotinya cyane cyane tubona yuko ari ikibazo tukironga inyishu bishobora gukiza Uburundi bigatuma Uburundi bwacu busimba imanga. Ejo hari abantu twese turaganira hano ndabibutsa yuko hari abantu handitse yuko ukuri ariko kuzodukiza nuko bigendera ko rero hano cya kabiri yuko umwungere mwiza yigura intama ziwe natagira turarondozi tuyifata inyigo zange kumwa mu gihe cya none kugira ngo igihugu cyacu.
Umwanya uradushiranye. Murakoze cyane Perezida Sylvestre Ntibantunganya, mwakoze mwese kudutega amatwi. Mugire ijoro ryiza.